ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo bingu ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West Tatwa Kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga heje ku munsi wa gatatu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakoresheje inama abari mu nzego zigize inyabune aho twavuga intwaro umutekano igisirikari ubutungane intumbero iyo nama yabereye umutaho nk'uko bitangazwa kwari ukurabira hamwe n'izo nzego ukuntu umutekano wifashe mu Burundi iyo nama yabaye mu mwiherero itunganijwe hari haheze iminsi umutekano utosekara mu bice bitandukanye by'igihugu mu kiganiro muri sagace munsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu Burundi abatumire bacu barimo abantu bakurikirana hafi ibibazo vya politika n'umutekano muri ico gihugu mu bo twatumiye mu kanya ndabona telefone ziteko ziragenda neza turarindiriye ambassadeur Isidore Mbayahaga kabari mu Burundi turaba kandi turi kumwe na Chauvino Mugwengezo umukuru mugambwe UPD Nzigamibanga kaba kandi ari mu nyamaga mukuru w'ishyirahamwe Sefort Arusha abo bose mu kanya nibaza kutwabona ariko telefone ndabona zikigoranye gushika muri aka kanya icyo kibazo rero cy'umutekano ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'uko byatangajwe mu minsi iheze abantu bitwaje ibigwanisho ikaba bo baratevye baramenyekana ko baritangaje bavuga ko baratangaje ko ariyo bakoze igitero c'amaturika eka magrenade canke ya explosion bibombe ku kibanza c'indege ariko ivyo bitero nta na kimwe vyononye nk'uko vyatangajwe mu minsi yakurikiye harabaye ibitero mu bibanza bitandukanye cyane rwose by'igihugu haba Gitega haba i Bujumbura ku murwa mukuru ubutunzi ikanaho giteganye ne ku murwa mukuru wa politique izo rero byarabandanije no mu bindi bice bya Bujumbura ikibazo cy'umutekano rero ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bose bakwiye kwicara kugira ngo barabe ukuntu umutekano ugaruka barabe ukuntu indyane zose cyangwa ingorane zose ziri hagati y'abarundi zotoregwa umuti biciye mu mahoro bidaciye muri ibyo bitero kenshi na kenshi nk'uko bivugwa ibitero bya magrenade ni bitero bishika ugasanga bihitanye ubuzima bw'abantu atacu bazira abantu eka abasivile abana abafasoni ibyo ni bitero rero abantu bose bakwiye kuraba ukuntu byohagarara kugira ngo abarundi atacu bazira ntibasubire kugwa mu mporero mu bitero nk'ivyo mu kanya rero nk'uko twabivuze turindiriye abashitsi bacu twatumye kandi umufasoni Alice Nzomukunda nawe nyine uwo mufasoni akaba aramufasoni arongoye umugambwe akaba no muri Kigali mu Burundi umufasoni yahora aba mu isanzwe mu bihugu bya Buraya ariko muri iki gihe ari mu Burundi abashitsi bose rero kuri amatelefone ariko agorana ntiturababona ariko mu kanya nibaza ko tuza kubabona
It's an MP record Tamash production
Holy Seven, your smile.
And I see you.
Amerika, tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manumuja na upendo. Vipindi vya furaha, manumuja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi,
benshi.
Muri sanga ya kose byinshi,
byinshi.
Agasaro kaburaga kaboneke benshi.
Aha, kaboneke benshi. Ejo hiza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara.
Ikiganiro muri sanga nkuko twabivugiye rero twadusi ingwane za telefone ariko nibaza ko abatumire turiko turabona buhoro buhoro turabandanya kwarondera ariko nkuko twabivyibutsa uyu munsi ikiganiro cyo munsi kiza cyane cyane kwibanda ku kibazo cy'umutekano muto abantu bose bakurikirana ibarira mu Burundi barabonye ko umutekano watose kare cyane rwose mu ndwi ziheze aho hatanguye ibitero ku kibanza cy'indege hagasubira n'amagrenade agira terwa mu bibanza bitandukanye birimo umugwa mukuru wa politike Gitega eka n'umurwa mukuru w'utunzi Bujumbura akaba rero ibyo bitero byanononye bitari mukanya nibaza ko turiko turaronka abashitsi bacu muri iki gihe turi kumwe n'umufasoni Alice Nzomukunda abatabizi Alice Nzomukunda yarigeze kuba vice president wa Burundi muri aho madame Alice Nzomukunda
yego
murakomeye namwe ngaho
yego
namahoro cyose ni mana yego murashaka kwidondora kugira ngo bumvise ikiganiro muri sanga abamenye ico mukora muri iki gihe mu mukuru mugambwe nagomba mu twidondore mu buryo burambuye
yego me je ni ari kugukunda nkabana ho zindi cegera cy'umukuru w'igihugu nkaba kamina arabaye n'icegera cy'umukuru n'amashinga amateka hanyuma nkaba uno munsi ndi ikigera cy'umukuru w'umugwi inama nkuru y'igihugu ihagarariye ubumwe no gushyira hamwe kw'abarundi conseil national politique et la reconciliation hanyuma nkaba kandi ndongoye umugambwe umugambwe witwa ADR imvuga kushi
ni vyiza cyane gose
kibaza muri makeno shikako nze ndi ubu
lego me ni vyiza cyane gose nkuko twabivuze madame Alice Nzomukunda uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano umutekano watose kaye cyane gose mu Burundi mu minsi iheze nkuko twabivuze hari inama ya nyabune yakoranye ejo ku munsi wa gatatu irongoye umukuru w'igihugu nashaka ndabaze kubwanyu ikintu mubona iyo nama yo kwibanda ko cyane ni nk'ikihe turazi ko iyo nama yabaye mu mwiherero ikintu inama nk'iyo ikintu urangura mu maguru masha ni nk'ikihe kuko abarundi batari bake baratewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'umutekano muke aho amagrenade usanga turagurika hirya no hino mu Burundi icyo kibazo coterwa umuti gute
ikibazo cy'abantu imigwi iriko iratera igihugu twarabikurikiranye kandi twarabiteye ibyatsi kuko ni ibintu biteye isoni n'agahinda ko uno munsi uravye aho Burundi bwavuye n'aho bugeze biraboneka neza yuko abarundi bari barabwazanuye n'ibintu by'intambara twari tugeze aho turi mu bikorwa by'iterambere biboneka rero neza yuko abakoze ibyo bitero mbere bitana amajyi n'umwanya munini bigaragara yuko ari abantu bafise ishari ryo kubona yuko mu Burundi abantu bamaze gufata umurego w'iterambere bose bari ku bikorwa hanyuma rero bagaca barondera ikintu cyotuma basamara ndetse no kugira ngo banereke amakuru yuko mu Burundi hoba hariho ingorane na cyane cyane yuko mwene ibyo bitero murabona ko byagaragaye cyane umunsi wenshi wari mukuru w'igihugu yari yemereje gufata urugendo rwo kuja mu nama ya Nations Unies bica byerekana yuko ari ukuntu ko gushaka kwerekana yuko mu Burundi atamahoro ariho ariko abarundi bari mu gihugu bose barazi ko turi mu mahoro ahubwo bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere umuntu ariko araraba abantu bose ari ku kivi ibiciro by'ibifunguro biko biragabanuka eka uri kuraraba hari ibintu byinshi biri kubirahinduka mu gihugu byerekana neza yuko abarundi bavazaniye n'ibintu by'inzankano bavazaniye n'ibintu by'ingwane atamuntu umwe ashobora gusubira kubibasubiza n'ubu bamwemerere
murakoze
na banki rero bateye ibyo bitero ari abafise ishari ryo kubona bikora n'undi batagisamazwa n'ibyo bintu
muravuze kandi ko ibyo bitero byabaye igihe umukuru w'igihugu yari ko aritegura kuja mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu ndwi iheze hariho igitero cyakozwe ku mufasoni akora mu bushikiranganji bujejwe imigendanire y'abo bantu byoba ari ishari gusa canke ko hari ukwerekana ko mu Burundi atagenda neza canke hariho izindi
murabizi neza yuko intambara iyo abantu bari mu ntambara barafita icyo bagamije barafita n'icyo basigura ariko nk'abo bantu bariko baratera ntibivuga ntibiyemanga ngo bavuge ikibateye gutera iyo ntambara gutera kugira ibyo bitero iyo rero umwe nabo bantu batiyemanga niko bazi yuko icyo baharanira atari ikintu cyumvikana atari ikintu abantu bikwemera kubashigikiramo ikintu rero kiba kibaragishinga ni kugira bati reka twerekane mu Burundi yuko atamahoro ahari urumva rero gutera akantu hirya no hino n'umunsi ugatera ngaha ejo ubundi ugatera uyundi hirya nibaza ko ngaho muri Amerika murabizi byamaho ibintu biriho mugabo umwe nabo bantu bica bisigura ngo igihugu kiri mu dugarafu nico rero ngomba kuvuga yuko umwe nabo bantu n'abantu bari mu ishari rininiya cyane baragerageza bakavuga bati twateye ku banyagihugu barabonye ko abantu bose bahaga babiyamirije kuko bateye abanyagihugu atacu bazira rero baca bagira bati reka dutere ahantu hamenyekana ariko bohije bakaduhinjwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo yacu Joel mwiriwe neza muri higa Joel
namahoro ni twane kwizera Joel abandi bujumbura mugabo nkabamvuka mu ntara ya Muranza
ko murafisi kibazo murafisi cy'umuriro turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano watosikaye mu minsi iheze mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'umuriro
cyo ngomba kuvuga ku bijyanye n'umutekano watosikaye mu Burundi nanje niho nari niho na niho mba mu buzima bwa minsi yose bujumbura nta grenade yahatewe bwa mbere novuga ko ari abantu bo batafise akarangamutima ko gukunda igihugu n'abanyagihugu kuko gutera grenade ahantu utazi ko harimo abavyeyi bawe inshuti ni ukwanka abantu n'igihugu tukaca dusaba leta ko rero mwivyo vy'inama zitunganywa ku bajejwe umutekano ko bokwihatira cyane mu guteza imbere akaranga mutima ku gukunda igihugu kugwaruka kuko nibaza ko nka jewe naragizwe ko ingaruka zikomeye cyane n'intambara yakahishe ku bintu nk'ibyo nyine byagiye biraba sinibaza ko rero nka jewe hari ibintu nk'ibyo nakora rero leta igashyiraho ingufu mu mutekano cyane cyane igasasubiriza ugwaruka kugira ngo guhiteho ugukunda igihugu n'abanyagihugu bagira icyo batinya bubaha umuco imico y'ikirundi kuko mu bo bazitera haba harimo abana batazi icyo bazira haba harimo abamama abakecuru cyane cyane ukabona ko banazitera mu bibanza bihuriramo abantu bagiye kurondera babayeho ubuzima keshi bwo ku munsi ku munsi hazijya zo mu mabisi ngaha muri vire n'izo ngaha mu ishati rero nkaca sinja kure y'uwo muhinga mwatumiye avuga ati nukwereka makungu ko mu Burundi hari ingorane mu gihe twari tugeze ahantu bituma natwe hageze aho twubaka igihugu ukabona vyema ibintu nk'ibyo oye birateye ubwoba ndetse urabona ko iyo bikoze biduhahamura nkasaba leta ko nk'igihe bishitse leta ikitaba amanama ayo ya ONU ayagihuza n'ibihugu bikomakomeye kuko ariho cyane cyane aricyo gihe bikogwa leta igafata ingingo zikomakomeye kugira umutekano ugume wubahirizwa. Murakoze.
Murakoze Joel. Madame Alice Nzamukunda Joel atiakamu abarundi cyane cyane urwaruka akabasaba kugira akarangamutima ko gukunda igihugu ibyo bintu z'amagrenade biterwa no kuvuga ko ababitera badakunda igihugu cyangwa bafise ubundi butumwa bariko barashikiriza.
Oya biragaragara yuko abantu badakunda igihugu n'abantu bikunda ubwabo bonyine, kuko iyo umuntu ufise icyo uharanira urakivuga ukacemanga hanyuma ukagwana nabo munganya inguvu, kuko kwaduka ukaja ku bantu batonze umurongo bari kwibisi uko barirondorera ubuzima bwabo biba byerekana yuko wewe nyene uzi atacu ushoboye, kuko ufite ikintu uharanira kigaragara yonka n'abagushigikira urakivuga ugacemanga hanyuma abantu bakagushigikira ndashyigikiye kuko ariko arabivuga nibyo biragaragara rwose yuko ari abantu nta kintu na kimwe n'abantu atacu bamaze n'abantu badakunda igihugu. Iyo umuntu akunda igihugu yo kwiyumvira ati mbega menye ko nshaka ibintu byo guteza imbere igihugu, reka ndabivugire ku mugaragaro abantu bashyigikiye bwa mwarabonye ibyo bitero gushwe n'umuti nta mwe arabyema ntawabyemaga ko birateye isoni kujya gutera abantu batonze umurongo kuri bisi ariko bagomba kwitahira biriwe barahangaye ibintu biteye isoni rwose ibintu byo gutera ibyasi. Icyo gituma rero ndashyigikiye umuntu avuga ati abantu badakunda igihugu kuko uri kuratera muri bisi ahantu abantu batonze umurongo ntumenya yuko atawawe arimo igihe rero ibyo bintu utabibabaye byerekana yuko atakintu na kimwe ubikunda abantu bikunda ubwabo bonyine kandi bazi neza yuko ibyo ariko baraharanira batorenga abo bashyigikiramo.
Ndabona dufite ubundi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika. Desire muri aho murakomeye? Desire matwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva neza bose.
Muri hehe Desire?
Yego.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Akandi kazi kawe ninde?
Ndiye nitwa Desire Nduwayo.
Nduwayo, duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Yego, ndu Burundi yahunze 2016. Icyo yashikirije nacumvise numvise amagambo yavuzwe rwose icyerekeye umutekano ni ikintu cyo kwigaho cyane, kubera ko umutekano w'igihugu yihungabanye haba hapfa byinshi. Rero icyo nagomba kuvuga ni kimwe, abo bantu nabo bavuga yuko bakunda igihugu rwose kuko ibyo bakoze nabwo ari ibikorwa byo gukunda igihugu, kuko iyo uteye grenade ntumenya uhitana, abo ntawo bashimira nta n'umwe bashima. Ariko ubuyobozi buhari na nyakubahwa perezida yagirisha inama yibuka azi neza nawe yuko yavuye mu migwi yahoze itera igihugu. Rero uko bayita leta mbyeyi bakayita leta nkozi, icyo bariyo bakwiye gukora icya mbere ni uko borabo umutekano w'abahunguka. Abahunguka uno munsi hari uhunguka baza mu mago yanyurujwe yazimiye ntituzi yari ibyo. Rero ukumva kuko dukomeza kuvugana nabo, rero kuvuga ngo umutekano dabo uba organize au niveau national ugafatwa n'igihugu cyose, umutekano w'abantu bose. Iyo ariko aravuga umutekano ahubwo babanze barabe izo nzego uko zikora, ko ziriko zikora neza dabo, hanyuma baheze barabe abo bantu impamvu bakora ibyo ngibyo. Hari umuntu avuga ati hako mbura byo reka nanjye mfume niyeba nakunda.
Murakoze Desire. Reka duhe ijambo Madame Alice Nzamukunda gica avuze ko bishikirijwe na Desire, avuga ko ahubwo abantu bakwiye kwibaza impamvu iyo mirwi yoba ikora ivyo bitero ibishikirijwe na Desire. Mu bivuga ko iki Madame Alice Nzamukunda?
Hariho umugani mu Kirundi bavuga ngo ukwibarira ariko kuresha, kuvuga ngo abantu bateye ngo ntiyiyumvire igituma bariko baratera wohava wiyumvira ukihenda. Iyo abantu bateye koko bafise umugambi bavuga bati twe turateye leta kubera yuko hari ibintu nibi tugomba gusaba cyangwa gutegeka, barabivuga. Mu gihe rero batabivuze wowe ntushobora kugenda utangure kwiyumvira ngo kumbure ubwa mbere zibivuze abariya bari icya kabiri ntibavuze icyabiteye. Wewe ntushobora guhagarara aho wicaye ngo uvuge uti njyewe ndiko ndabyiyumvira ni naka yanteye kubera ibintu, ushobora kwihenda. Nicyo gituma rero tuguma muri uwo mugambi tuvuga ati n'abantu bikunda n'abantu
abantu gihugu kuko abantu badakunda abanyagihugu abene gihugu bahaguruka bakavuga bati jewe ndahagurutse ndateye iyi leta ndayirwanyije kubera impamvu iyi n'iyi hanyuma bazageza bakamushyigikira cyangwa abantu bakavuga bati nyamara ibyo bintu ariko aravuga nibyo nimwicare mu biganiro mu bitoremero noneho wahaguruka wowe nyine ukavuga uti jye niyumvira ko abantu bari banaka kandi ikindi kibatumye bantera nijoro uyu atuba tugiye muri wa mugani bavuga ngo ukwirabira niko kubesha
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanye kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi John Ndayizeye muraho
mwaramutse Frederick
mwaramutse neza muri Iowa mu ntara ya Iowa aho uri muri Leta Zunze Amerika ego murafite ikibazo murafite icyumviro
ndavise ikibazo kandi avise n'icyumviro ndaramukije nuwo mwubahwa Alice ni Alice Nzomukunda Mbega
ego
ndamuramukije kandi anamukeza kuba yari mu buhungira kiyumvira kusubira mu gihugu camwibarutse kuja gufasha igihugu kucubaka iyo ako nakarorero keza atanze mu banyapolitike bari hanze ndamukeje gose cambere hanyuma ndongeye mpoza ababyeyi n'abana b'impfubyi ba matimisi babura ababo mu magrenade matimisi ategwa hirya no hino mu Burundi ndabihanganishije ababuze bose hanyuma ngongera nkavuga ati buriya bajya abantu batera cy'amagrenade bariyumvira kuri bajya abantu baba bari mu kabare bariko badandaza utuntu hirya no hino ku mabarabara kuko jewe nkunze gutembera mu Burundi nta mwaka uhera ntagiyeyo nkabona nk'abana baba bariko batembereza utuyoba barondera ubuzima bwabo ko bwoca imbere nkabona n'abamama bafise imihwi amavoka n'imicungwe ku mabarabara ariko uri umuntu uvuga ati ukunda igihugu iyo nyungu ubu ufise yo gutera grenade igahitana inzira karengane abagamije gukora iki ndabivuze uko mugabo numvise n'abantanguriye imbere nabo nyine babivuze ko uwo ntabari ukunda igihugu nta n'inyungu abagikeneye kwa ahubwo ni umwasi w'igihugu uwo muntu sinzi ikintu abagamije rero nosaba yuko leta yoraba ukuntu ikingira abanyagihugu mu bisanzwe kome ndazi ko bigoye kuko mwicaranye muri batatu mumenya ico ububitse mu mufuko kigirira nabi abo mwicaranye canke nabo hirya no hino rero nosaba nk'abantu b'abanyapolitike kuko ndazi ibyo byose bituruka ku banyapolitike ko barondera inyungu zabo bareke kubicisha ku bana basigara ari impfubyi no ku babyeyi bariko baronderera utwo kurya abana bari mu mihana yabo basigaye inyuma ati barindiriye ati mama agiye kuturondera utwo turya ariko bakarindira bakahegura imperuka bakumva ati baguye aha n'aha 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 bahitanwe n'ibyo batazi batabifitiyemwo nico novuga kugwanirira inyungu zisangiye nabo bagize ba nabi
ego murakoze John kuntera n'umutanze murasi ikindi kibazo
gatoye nk'amasegonde
ego
numvise hari uwo mwari mwatumiye atabonetse mari umunyi butizina ntutsenya uriya atwaye rya shirika ryo muri Arusha
Chauvinat Mugwengezo
egome ndamukurikiranira hagufi ibyo avuga nawe nyene uri kuraraba ibibera mu Burundi n'imbuko ziwe cyawe birampa inyishu hagufi impamvu biva kuko nta kintu na kimwe kizima yigera shikiriza kuko yo mu Burundi habaye ikintu kizima tuvuga ati turashimye tukiruhutsa twe dukoma amashi mugabo wewe akakitera ibyatsi ico naho nyene nimba nyumva akikurikiranira hagufi yihagashi nkuko n'uwo munyapolitike Alice Nzomukunda yihaye agashi akavuga ati jewe ngiye gukorera igihugu nkorere n'abene gihugu nkorere bene Burundi adacaguye tube hamwe hanyuma igihugu gitere imbere dutere tuti imbere n'ahandi uza wonona igihugu nta kintu kizimuze uri kurakorera ngejeje ngaho murakoze
murakoze John madame Alice Nzomukunda John wo muri Leta Zunze Amerika arateye akamo gasaba leta gukingira abanyagihugu ibitero nk'ivyo ibitero vya grenade nk'ivyo biterwa n'abantu bataramenyekana biroshe ko leta abajeje umutekano bakingira abanyagihugu mu bibanza byose bihari mu Burundi
nk'uko mubizi si mu Burundi gusa no mu bihugu byose nta leta n'imwe yoshobora gukingira umunyagihugu kunzu kunzu barakora umutekano muri rusange ariko kandi mungaha mu Burundi hariho ibintu byiswe ikomite inama z'umutekano zikorwa no gushika ku bicimbiri hari inama z'umutekano izo nama z'umutekano rero zirafasha mu kurarira hamari abantu bagira amarondo ku munsi bakiranwa ibyo rero n'ibintu bifasha kugira ngo abantu bicungerere umutekano mugabo hamwe n'uyu muntu yadukiza ndiko ndakubwira wowe nk'umunyamashamakuru uba muri Amerika urabizi hiyo muri Amerika umuntu yadukije agatera urusasa ahantu cyangwa agatera ikibomba ahantu nta muntu aba yamwiteze ko nta muntu aba azi ko ari umuntu ahava byukuri umunsi ndabikore icyo gihe rero bahita bakamwiruka ko bwacu yo none aba yamaze gucyonona nicyo bituma rero abantu bategeze gukanura rwose bakarikanura nk'uko bahora babikora barikanure ku buryo igihe cyose babonye umuntu asa n'uteye amakenga bacu babivuga bati badasibye kuko ntibyokorwa nabo bantu bashinze bari muri komite y'umutekano gusa ni ukuvuga ngo umutekano ni wa twese twese turabijejwe mugabo twese ntitujejwe guhana mugabo twese turajejwe umutekano ni ukuvuga ngo abarundi bose aho bari aho baherereye umuntu wese babone ko bateye amakenga ahantu hose babonye ikintu giteye amakenga bace bakimenyesha hakiri kare mu nzego zibijeje kugira ngo babikurikiranire hafi n'ahandi ibyo bintu by'uko abantu biyadukiza bagatera amabombe bagatera amagrenade birabaho mugabo iyo abantu bakanuye hakiri kare uyu muntu arafatwa kandi ndiko ndakurikira amakuru twaramenye ko hari abantu bafashwe muri abo bantu bateye amagrenade hirya no hino yabo rero baraheza bagakorerwa bagatinda bagatanga ibyo yimvaho yicaye bateca nk'abayibatumye
murakoze madame Alice ndabona muri aka kanya hariho umushyirantahe Hakizimana Gerard nawe nyine arongo ishyiramwe mu Burundi nagomba mu kanya twidondere umushyirantahe Gerard Hakizimana mwiriwe neza
murakoze kuri kazi ni Gerard Hakizimana ndabona ushyiramwe gishinzwe guhanya kimwe n'akamwana mama mu Burundi iyo mashyirahamwe dukora ibyo n'amatozi tukaganira n'agata kazi na muntu tukaba turi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa tugakora mu ntara zose makumyabiri z'igihugu
murakoze Gerard Hakizimana kwitaba ikiganiro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi aho mu miseze hati ya magrenade mu bice bitandukanye z'umurwa mukuru w'Ubujumbura umurwa mukuru w'Ubutunzi ikana umurwa mukuru wa politiki Gitega no mu bisagara bimwe bice bimwe mu byo umurwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura haba kwijabe haba mu bwiza ikana Kanyosha nashaka mutubwire mwebwe ku mwishyire majyanyo icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mukibona gute muri kigi
murakoze ubwami twagarutse duhoze abahuriye muri gitero twebwe twise by'iterabwoba kuko n'ibitero by'ukuri byahiga umwenegihugu yiviriye mu mirimo yiwe kanatekanye mbere yari azi ko adagushika amahoro rero tubanze duhoze abarundi n'uburundi turemeshe kandi n'abakomerekeye muri gitero kuko byabonetse ko by'ukuri mu gihugu hakiri abifuza gushyira ibinabiriya babicishije iterabwoba ikigaragara twebwe tukavuga ko hari kwakutanira mu gihugu umutekano atahari mu Burundi umutekano urahari abarundi bari ku bikorwa mbere bari ku buzi bwabo bwa misi yose ariko ibyagiye biragaragara ni uko byo bishika by'ibitero bikaba hari hose biraba ibitero by'iterabwoba bihita n'umwenegihugu yitekaniye tukaza ko atarimo atabiyamiriza n'ibitero byo kwiyamiriza koko si bigeze magenade gusa no misi yahera byarabonetse ko bateze imitego zamuranja baratura imodoka yose n'abantu byumvikana ko rero ibe n'ibyo bintu nk'abari na gato akazi na muntu tubyanirira kure kuko abari iterabwoba niba bije gutsimbataza agato akazi na muntu cyangwa gufasha abenegihugu tukavuga duti iyo umuntu afite ibyo yose cyangwa ubuga turi mu nzira ya demokarasi birazwi ingene bigenda n'ingene bikorwa nacyo tumaze twe duhoze abarundi ariko kandi tugashima ko inzego z'umutekano uko tubona ziko zirakora ku nyungu za bose kandi zikaduhigana na bose baba bariko bakora ibyo bintu rero ntavuga ko umutekano mu gihugu utahari ntavuga ko mu Burundi ryamba ntavuga ko atari na mukati ifashe neza twebwe dukwikanga munsi biboneka ko igihugu cyati ntambwe kuko niyo bibaye nk'uko twabonye ko yari imigambwe amashyirahamwe yabyanije cyane byerekana ko ubumwe mu Barundi uko batsimatara kandi cyerekana ko uno munsi abantu batahura icyo aricyo amahanga umutekano kandi batahura ibyo byavuye
yego nk'uko muyibuze imirwi itandukanye n'imigambwe itandukanye yari yamirije ibyo bitero ku bwanyu hariho uburyo canke strategie canke eka ubuhinga abajeje umutekano bakoresha kugira ngo bamire ibara ritaragwa bahagarika ibyo bitero bitaraba ibyo ni ibintu bishoboka
nyaza ko igihucuru n'ikimero gusanzwe bihanganye cy'ubwanya iterabwoba turabona ko hari abasoda ari mu bitandukanye kugwanya iterabwoba turabona n'abapolisi bagiye mu bitabike rero twibaza ko uburyo bwo guhangana n'abo bantu burahari nyaza ko gikomeye nuko abarundi banza kwifata mu minwe bakumva ko wari wese aherereye ategeza kuduma kuruta ku muntu wese abonye bayitwaje iturika kugira ngo itangire ubuzima bw'abantu bitekanye nacyo tuba twavuga duti twebwe nta makenga dufite kuko siwa minsi yose nakadombo kwa bigashika ariko bigahitana ubuzima bw'abantu tubaza ko rero inzego z'umutekano zo kwibona basi tukaza ko babishoboye kugira bashobore guhangana n'iyo terabwoba mbere bashobore gukingira abarundi bose byasubiye gusesa kamarade
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibu senshu timwese kwa mwurika 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 iradio ijwi rya Amerika saa mianira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe munywanyi Silas Muraho murakomeye. Silas muratwumva? Ndabona telefone ya Silas dakora neza. Reka tuje kwa Egide. Egide Muraho muratwumva?
Ndabumva neza.
Muri hega Egide? Muri hehe?
Ndabumva neza kweri menyure imeze neza.
Twe turakumva neza cyane rwose. Duga ku ijambo ukibazo ucimvira.
Kwiza bijyamira kweri ndaba muri magana rwose bikurikirana neza batuba duhagaze nyine nino neza uromba urabona ibyo amaradiyo ntibikora neza no kweri mu gihugu tushaka kweri neza.
Turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi. Umutekano nk'uko twabivuze waratosekaye mu ndwi ziheze, hatanguye ibitero byabaye ku kibanza cy'indege, hafi y'ikibanza cy'indege cya Bujumbura. Hakaba rero harakurikiye n'ibitero by'amagrenade mu bice bitandukanye by'igihugu. Tugakwijambo ikibazo icyumviro. Turi kumwe na madame Alice Nzabukunda, tukaba turi kumwe kandi na Mushenhe Gerard Hakizimana. Tugakwijambo ikibazo icyumviro.
Abyongeye kuri ibyo by'umutekano kabisa genda byinkamberereje mbona umengo umutekano muri make yifashe neza nyaza by'umutekano muri make hari ikintu muri make mu gihugu urumva na perezida yivuze nyene se urabye ibintu hari ibintu usanga bisa ikintu by'amatongo nibaza n'abantu bavugirwa nabi urabona mu gihugu muri make ntawavuga ngo haba agize genkamberereje mbona umutekano muri make yifashe neza nibyo by'abantu by'abagizi ba nabi ni kuko yaba bavuga ati bavanye nk'inkwa bavuga ati bariko baragona bavuga ati umutekano baba watosekaye kuko mbarabingwana bavuga ati abantu barahunze bageze umutekano kandi umuntu abarikakira nk'abanyagihugu batekanye barimo mu kabari urumva nk'aho nubwo hano umutekano waba watose muri make ariko usanga ariko aragenda rumuntu avuga ati tuba dusanzwe dufite ikintu byerekeye iby'amatongo mbyavuze nyine byerekeye nk'abajya abantu usanga bose nk'ibintu by'amatongo muri make banye ibintu by'ubutungane abone n'imico kibazo hanini mugaa muri make baracyo bakeneye kwigwa mu gihugu fere ibyo umutekano byemo nomero ndi nk'aho magazi ke muri make umutekano wifashe neza kabisa.
Murakoze Egide. Murakoze Egide. Murakoze ku kimvira mushikirije. Reka tugaruke kuri mwebwe madame Alice Nzabukunda. Umushanahe Egide avuze ko hashobora kuba hariho n'izindi mvu abantu baba bapfa nk'amatungo, indyane ziri mu miryango. Ivyo ni ibintu mwibaza ko bishoboka muri ivyo bitero bizi minsi biba mu Burundi?
Oya, ivyo vy'amatongo abantu bapfa amatongo nibaza ko atari bo baja gutera amwe mu ivyo bitero. Muri ivyo bitero vyo mu uko uri kubiraba byari bifite intumbero nk'uko nari nabishikirije mu ntango n'ibitero bakora kugira ngo bavugwe kugira ngo bigaragare bavuge ngo mu Burundi nta mutekano uhari kuko iyo ari igitero ari iyo aba ari mwene ibyo bintu by'abantu bapfa amatongo n'ibindi bogenda bakaraba mwene bagasanga abo bantu nyine bafite ibyo bapfa akaba aribo batera mugabo kugenda kuri bisi cyangwa kugenda ahantu mukabara abantu bicaye ibyo by'amatongo si iby'amatongo na gatoyi n'abantu basharitse cyane umutekano abarundi barimwo kumbure bahora bakamisha kuba ko mu Burundi utitwaye ko mu Burundi atamahoro ahari ubu rero babonye ko dutekanye biri kubera abagwa nabi bakagira bati mbega twevugwa gute
umwe dusigura kugira ngo baduhe iki na kiriya twobisigura ngo iki ko bona abantu bose bari kumwe nabo rero n'abantu b'inyanka burundu nk'uko bakunze kubivuga n'abantu banka amahoro banka umutekano bahagarariye ibintu byabo bwite uko yiteye baravuga ngo bikiza giteye ngo ngira ngo marabansinga no kwigira jana mwene uwo muntu arahaguruka agatera ahantu mu kabare cyangwa agatera ahantu muri bisi ntabazi abantu batonze kwibisi ngo nibangana ntabazi ko kamwene wabo nta nshuti yiwe iriho ni ukuvuga ko ari umuntu yanka igihugu
Ego me leka tu chukiwazo tukiwaze mshika na hijera ya kizimana bila shoka kuhoba muli vya bitero halimu abantu bapfa ibintu byo mu miryango ika ubutungane batabuzuriza ivyo ni ibintu bishoboka mshika na hijera ya kizimana
murakoze ubwa mbere mugabo twagira tubwire gatoni murazi ko ibiko biraba bifitaniye isano na bakuvuga ko ahandi bereka ko babonye cyangwa bitegetse kuko uravye mu kigiye bibamo twebwe mushamo tubongoye ubwo twajagiriza bamwe mu bita abanyesotiki bari hanze nk'uko mushikiriza amanza mukuru w'igihugu yabivuze hari abantu bagiye kuri toki basindubije n'abandi
ariko abo bantu barahakanye ko ataruhara bafite muri ivyo bitero ariko abo bantu bademwe kuri toki barahakanye ko ataruhara bafite
niba erega kubyemera kwibuti biko tubanyishyamo tukutana ibintu hafi ikindi tugaruka ko biraboneka ko ibyo bitero hari abantu bagomba kubikamishamo ibonyaho ryatekaze na muntu kuko murazi ko mino minsi ariko haraba amanama geneze yo kuraba ingene ubundi byifashe mu byatekaze na muntu mukamubona ko hari amashyirahamwe amwamwe yagiye asaba ko ubundi bagumiza kwigisho ibyo nabyo bikaba tubona ko mwatwe mwishyura amafaranga bitoshoboka mu gihe n'umugwi w'igihugu wigenga uretse gusa kuri tapi a rero biraboneka ko byo kuri ibyo bitero hariho ababiri inyuma tuyo tubyagiriza bamwe mu bahanda agateka kazina muntu atari mu gihugu tukabyagiriza n'abanyepolitiki kuko iyo tuvuga ngo bahanda agateka kazina muntu hari abantu bagaharanira mu nyungu za politiki bibaye n'icyo gushika ko nacyo tuma mbere n'ishami turongoye nagishinze rwanya ikintu n'akamonama mu Burundi twajya dusabe amakungu dusabe inyo afrikene dusabe oni eka mbere na inyo europeyene gufatana gukorana n'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu guhagarika bene abagizi ba nabi aho bari hose kugira bumvirizwe babazwe ku byo bagirizwa n'abashobora kwisegura kuko kujya ku murandi bakavuga ko atari byo ibyo birumvikana ko ariwe wese mu gihe akoze icyaha yovuga ko atari byo ariko kubazwa nabyo tubaza ko byotuma ibyo byaha imyanya y'akazi na muntu yajya ha by'iterabwoba bihagarara burundu maze abarundi bakabanza ibikorwa byabo bafatanye mu nda twebwe turazi ishinga n'ishami turongoye niho bakomeretse umuntu umwe agateka kiwe kaba gahungabanye ni kuvuga ko umuntu kimwe muntu ubuzima bwacu nikatihabwa uwari wese ategeza kumenya ko afite ibara kuvuga ati amatasi y'amatongo twebwe ntitwovuga ko amatasi y'amatongo bishobora gutuma bisi yuzuye itegwamo gerenade ibyo ni byoshoboka twovuga ko amatati y'amatongo ashobora gutuma imodoka yuzuye ihagarikwa bakayiteramo amagerenade n'amasasu bagaca bayiturira ibyo ni bishoboka byerekana ko rero hari abantu bafite uruhara kandi abo bantu baramaze kuvugwa igisigaye ni uko amakungu nayo afasha mu gutera agacumu k'ubumwe kugira ubundi bwanyu bw'iterabwoba ubusanzwe bunagabanya mu bindi bihugu njyewe nabambuga nti ntidukwiye kugoramika ibyo agateka kazina muntu ntidukwiye guhiga inyungu twihigiye n'agateka kazina muntu ahubwo dukwiye gukora duhiga ko agateka kazina muntu k'abantu yatsimbatazwa ntitubikoremo urudandazwa
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika ndabona umwe mu batumire yari yagize ingorane ariko mu kanyara abonetse umushyira nta Chevino mu rwengezo akaba ari mukuru mugambwe UPD zigama ibanga akaba kandi yari umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe Sefo Arusha muri aho umushyira nta Chevino mu rwengezo
yego turaho murakoze cyane kandi turasaba imbabazi ko gutwaririza ikibazo cy'umwe barabara
yego ikaza ya mu kiganiro cyacu uyu munsi nk'uko mwari mubizi turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi ubwa mbere na mbere niho mugishika reka mutubwire namwe ukuntu mubona ibitero byabaye mu Burundi mu ndwi ziheze no mu minsi iheze ibitero bya mbere byabaye ku kibanza cy'indege cya Bujumbura reka n'ibindi bitero byabaye mu bice bitandukanye by'igihugu by'amagrenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake ku ijambo
Ego, urakoze cyane umwisha makuru kuri ico kibazo cy'ibitero. Jewe n'umugambwe nserukira iyo habaye ibitero burya n'abanyagihugu n'abarundi bapfa bakomereka ni n'abapfakazi babura babo n'abana bacika impfubyi. Urumva rero aho ngeza na cyane cyane mfatiye ku karangamutima k'umugambwe wanje n'akarangamutima ka shefu Arusha, nta muntu n'umwe akwiye kuzimanganiza ubuzima. Icyo rero ku bwanjye no ku mugambwe nserukira ibintu kiza ku gihugu. Icyo ndaba ndakigaruka ko ntacya mbandaniza no ku bindi bimaze imyaka biba mu gihugu cyacu. Abantu bamaze imyaka bicwa ku bwinshi burya mu gihugu cyacu, nta munsi bijyana, nta munsi bijyana tutumvise abantu mu gitegere gito kibaho ni nk'abantu cumi ku munsi bapfa. Nta munsi bijyana tutumvise abakenyezi bashurashujwe, nta munsi bijyana tutumvise ko abana bakiri bato bagiriye nabi. Ibyo nanje ibyo reka tuvite ko nabyo ari bitero, kuko n'ibitero ibyo n'ibitero. Iyo rero bimaze imyaka myinshi birasumba eka n'ibyo afete turafise ukuntu dushaka kwitiranya ibintu ngo amaterabwoba. Ibi byose ni iterabwoba, iterabwoba ryanyu ryose ni kuritira ibyatsi n'abantu baguma bicwa buri munsi. Ni iterabwoba rikorerwa na leta, ni iterabwoba rikorerwa rikorwa n'inzego za leta bigakorerwa abanyagihugu. Rero ku muri
make
nta muntu n'umwe jyewe nshimikira ko yofata akibaza ko afise uburenganzira bwo kwambura ubuzima bw'umuntu wari we.
Mu majambo make mushikanahe Shovino, reka ndakubaze mu kanya gato Shovino, akamuwotera none abo bantu bose bakora ivyo bitero vyo kuhonyanga gato y'akazira muntu waba bafata abakenyezi ku nguvu, akamumotera nakahe? Ico ni kibazo ca mbere. Ikindi kibazo, mumenya gute abakora ivyo bitero ko mwabadomye ku rutoki mwarakoze amatohoza mubona ko bikorwa na leta?
Usagasiseshwa rumuri bo ivyo mwariko muravuga twafatiye ko birafise abavye manzi. Hariho n'ibindi byo bikorwa na leta ya kariva umurango imbonera kurezi rasitika inganda inzego z'umute inzego ziperereza. Oya nibaza ko mwese makuru nimba n'ukuri ushaka gushyira inkuru nziza, inkuru nyayo itarimo gatose cyangwa idahengamiye. Ubutegetsi bwirirwa burica ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva buriho, nta kindi gikorwa umengo nico bwaharaniye imyaka yose abo bantu bamye bari mu ishyamba. Umengo nico barondera ko nabo nibashikira ubutegetsi noneho nibakiba no kuvyemanga ati n'abandi barakoze ibisumbi bitinye. Twebwe rero urumva mubiturekere, urumva nta demi mesure umugizi wa nabi ntagira izina, umugizi wa nabi asa n'uwundi.
Akamotera abakora ibi byose nakahe? Majambo make cyane rwose mushikana hejo vino.
Majambo make nshaka ngira akamo leta, kuko ibibazo by'umutekano bibazwa leta. Abaheruka gukora ivyo bitero baravyemanje kandi babisigiye neza ati twararavye turarindira ko ubutegetsi bwogira utwigoro kugira buheshe kwica abanyagihugu, kugira butebe buja burondera abatavuga rumwe nabo, butebe busure ku murongo, busubize ku murongo ibijyanye n'agateka kazina muntu.
Ariko abakoze ibitero ku kibuga cy'indege mushikana Shovino, ni mu rwitabara ni wowe wemanze ko wakoze ivyo bitero ku kibanza cy'indege?
Nibo bavuze kandi noneho erega si leta baragusa, abanyagihugu barashegeshwe, abanyagihugu bararindiriye ko ubutegetsi
mwisubira ko mwikubita gashi mukosora mwihanura kuko abantu babirwa barapfa mu mitumba yose y'igihugu cyacu
ibirwa
barapfa abantu birirwa birirwa barishuza agateka kazira mu niko kubahizwa abantu birirwa barishuza ko bidegenze mu bya politike ayaba abashirawe cyangwa yidegenze mu bya politike abantu birirwa baraharanira intwari ibereye izo byanse hari abantu bacye bashegeshwa ejo bundi nari mvuze jewe n'ukuri uko ibintu bimeze byifashe mu gihugu cyacu leta nitwishyura ko sende leta nitwishyura ko Evariste Ndayishimiye ni natafata ibintu mu minwe are umukuru w'igihugu nyawe umukuru w'igihugu wa bose abantu hazogiraho bafata n'izindi numero zabo kandi n'amategeko arabitegeka
ndabona akanya kariko karihuta
abantu bashavuye barafata n'umuheto
mushigana hehe Hakizimana Jean Hakizimana murakurikirana gateka kazi na muntu irego umushigana hehe Chauvin Mugwengizo ashikirije mu bivuga ko iki mukanya gatoyi cyane
bwambe na jamane ijati bene zo mbugo kuko nk'abanda gateka kazi na muntu mu gihugu awumise mu yitwa mu politiki ako akavuga ko uri munsi hari abantu basambanywa hari abantu biyicwa akerekana ko yarakoze amatohoza mu gihugu birumvikana ko akiranye politiki by'ukuri bagisa agatima kabi agatima bavuga ko kuguhungabanya agati akazi na muntu nyine kuko nibaza ko nko gushyikiriza nk'ibyo birerekana ko nawe yoba afite uruhara mu biriko biraba mu gihugu kuko urabye umuntu ashobora gutera grenade mu batekanye hamwe ko umunye politiki avuga ko uriko bikorwa na leta ngo amatozo ngo bigwa umuntu akwizwe azisha abantu twebwe turi mu gihugu niba na gataya kazi na muntu tubikurikirana buri munsi twibaza ko tutabeshuje bene izo mvugo nitwa duhana na gataya kazi na muntu rero nagira nsabe Bwana Mugwengezo ubwa mbere ko yosokora ayo majyambo ashikirije hambwira kabiri namubwiye ko nkakurikirana ibintu hafi mu gihugu nk'abari ku rubuga by'ukuri agataya kazi na muntu munsi mu gihugu kubahirije kandi byagira se ntambwe kuko umwene gihugu abaye mu buzima ategereza kubaho hanigira kabiri umukuru w'igihugu mu majyamba ashikiriza uwo mwene arashyira imbere ihanirwa ry'agataya kazi na muntu n'ikingirwa ry'agataya kazi na muntu ari nacyo gituma rero twe tuvuga duti bene izo mvugo ku ndongozi cyane ku bakuru b'imigambwe ni imbugo ziteye isoni ni imbugo zibabaje kumviriza nkatwe duhana agataya kazi na muntu ari nacyo gituma tuvuga ko abo bagifite ako gatima k'imbugo bene izo by'ukuri ahubwo bari bakwiye kwegera leta na cyane cyane abari hanze bagatahuka kuko hari benshi bamaze gutahuka muri icyo dusaba twebwe imishyango turongoye ubwa mbere ni uko abahigwa bose mwitahe kuri ibi byaha ariko biraba burundu kwama bakabazwa kuvuga ko ngo leta iri gurica abantu twibaza ko mareta turayazi n'umuti mu gihugu dukeneye uyu munsi ni twebwe nyine twari kubivuga duhana agataya kazi na muntu kandi dukurikirana ibintu ku munota ku munota
ndabona kanya kihuta cyane rwose turafite umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika mu kanya umushinga nta Chauvin ndabona ijambo ndabe ko mwamusabye ko yosokora ibyo yavuze ndamuha ijambo mu kanya ikana madame Alice aragira icyo avuze kuri ivyo bishikirijwe reka ariko tubanze twumvirize umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Erickson muraho Erickson
Hello.
Hello, muratwumva Erickson. Muri hehe? Ego me murafite ikibazo cy'umubiri mu kanya gatoyi cyane rwose ndabona kanya kihuta.
Abanyagihugu muri make batekanye nta ngorane nimwe dufite kimwe gusa ubukene kiriko turirukangamo gusana ukuntu ingene n'ikiraba ngene twakwiteza imbere rero abantu nabo bavuga yuko umutekano mu Burundi ufashe neza ibaza neza yuko kuva na kera leta yaratwara ariko hariho abo wasanga nyine batishimye igikora ubwo rero nk'abanyagihugu basanzwe twe tubereye mu mahoro nta kibazo n'ikindi dufite ikibazo dufite cy'iterambere gusa nacyo hari amahoro meza y'iterambere ryose ni itariki y'ubucuti ishobora kwishyura
murakoze cyane rwose Erickson na madame Alice Nzamukunda namwe ndabaha kane gatoyi cyane rwose nk'umuntu umwe mubwire icyo muvuga ku byashikirijwe bivuga ko mu bwicanyi ka mu mabi akorwa mu Burundi muri iki gihe hariho n'uruhara rwa leta y'u Burundi mu kanya gatoyi
nibaza ko ari mvugo yo gushikuza yego nibaza ko ari mvugo yo gushikuza n'ukuri kuko umuntu ariko araba uno munsi bikorwa leta irimwo nta mwanya bafise wo kuja muri ibyo kandi leta nk'uko mwayibonye nk'uko bumva amajambo ashikirizwa nta mwanya wo kuja muri ibyo bitero bafise ababiteye umugani wabo ngo baravyemangiye abavyemangiye nabo ntibashoboye kuvuga ibituma babateye ibintu ibituma bavuga n'ibituma bimwe rusangi by'amajambo avugwa muri rusangi mu bihugu hirya no hino nkumbure kumva n'izindi zo kugira ngo baronke babashigikira ibyo ni byo kuvuga ngo abantu baricwa ngo abantu barafatwa ku ivu ngo abantu hariho lisite y'amajambo ukoresha iyo uyavuzayo yo tukayakurikiranya bica bituma umenga abantu bagufasha baca bafatira ngaho ibyo bintu rero ni bibi cyane ni bibi rwose ni imvugo mbi cyane kupfa kubivuga gusa ngo ubitondekanye ngo harakogwa ibi harakogwa ibi atamatoze by'abakozi n'amakosa manini cyane kandi n'amakosa abantu baba bibaza ngo bariko baragwanya leta bariko baragira ubwo bariko baragwanya abarundi kuko mwene ibyo ni imvugo zituma zononera igihugu mugabo nk'uko leta yafashe umugenzo ubu bakavuga bati nta bintu by'amajambo yo hanze gucira kudusamaza reka turabe ibikorwa by'iterambere gusa ubu bari mu iterambere rero nicyo gituma mvuga nti mwe nabo rero baba bashaka ko mba ariko baravuga ngo mu Burundi nta kigenda ariko barica leta iriko yagira ibi n'ibi atatubuza na rimwe iyo abo baduha ijambo rimwe bakatubwira bati ku munsi munaka haratewe igitero kanaha naha naha cyari cyakozwe n'abasirikare cyangwa n'abapolisi
banaka
aho umuntu yavuga ati ibintu yabikoze ibindi byose ni ukuri tureke gupfuka imvugo yo hejuru y'ugushaka kujyaniranya y'ugushaka kuvuga ngo turi opoza kuvuga ngo kuvuga ngo tuvuga rumwe na leta si ukuza konona ibintu byose biri kurirakorwa ikintu cyose kibaye ngo gite kuri leta siko kuvuga ngo tuvuga rumwe na leta uteza kubivuga ukavuga ngo uri ibintu byo
mbona akanya ndabona kihuta cyane rwose mushya ntayisho vino mu gwengezo Hakizimana mushya ntayakizimana Gerard yasabye ko ngo sukora ngo majambo mwashikirije ndabahakanye
amwo ahubwo ni ivyo nyene amatohoza arakogwa igero n'umutaga nta bintu by'ibinyoma birimwo abantu barapfa baricwa ku musozi mutumba amazina y'abantu bishwe amazina y'abantu babikoze ivyo cyagaseseshwa rumuri none mbasi igihe uwo mupfasoni yumvise arishije gukunda arishije mukunda yamaze igihe kitari gito agende yabandi yerekana ingene leta yica yerekana ingene leta ikora nabi yerekana ingene leta inyuruza amatungo ya leta yerekana ingene abantu benshi bose barangwa n'ikibi mu gihugu cyacu wewe habaye icyagenze gute iyo mvugo iyo rero ukuri ahubwo iratangaza abarundi
reka tumuhe ijambo agira icyo abivuze ko
kuko bavuze ngo amatohoza ariko arakogwa ku mitumba yose kandi nta n'umunsi warimwe haravugwa ngo naka Evariste wa kanaka yishwe hama ngo leta ibeshuze ngo umuntu yishwe umuntu ariho twamusanze ari muzima amatohoza ariko arakogwa cyane
madame Alice Nzamukunda murabaje ikibazo hahindutse iki avuga ko kera mwavuga rumwe ibintu byifashe gute muri iki gihe mukanye gato urafite umuntu
ego umuje cyane gose nibaza ko igihe twavuga rumwe aravyibuka twari ko tuvuga ibintu bijanye n'ikiringo caga naho twavugiye rumwe ati ngo nakimo tuvuga ngo ariko haricwa abantu ngo leta yishe naka ngo leta yishe naka tugeze tuvuga nibaza yuko andege ya karindwi icyahindutse rero ni giki mwene wacu ushobora icyahindutse ni giki icyahindutse ni uko ibikiringo cya gatatu byabaye murabyibuka neza twari mu mujyi witwa Sinarenge twari turimo twese dusangiye icyo urwo rugamba igihe rwatangura sinari mu Burundi ibihumbi 2015 sinari mu Burundi nari hanze ubwabo mu nyuma narakuye baransaba yuko twuja hamwe tugafashanya muri urwo rugamba rwo kuvuga ikiringo cya gatatu ibyo byarabaye turafashanya urwo rugamba ariko nta kintu cyo kuvuga ngo bari kongera leta ngo iri kwicana akangaza cyari kuvuga ngo ikiringo cya gatatu ntikibe nta kindi kintu twari kuturavanye kimaze kurengana rero twavuze tuti none ko kiri ko kirarengana ubu tugwanira iki
reka tuje hamwe tugwane ingwano ya politiki nyuma turavuga tuti tugwane ingwano ya politiki mbwa murazibuka kanaje muri sonare dahara bavuga ati erege ingorane shigiringo cha gatatu gusa ni kurangurana n'imizi mugambwe SNDD yo twaciye tubasegera tukavuga tuti ugasanga ariyo ntumbero na gasaga
ndabona akanya twari dufise madame
ko carenganye
bazanyibindi nzamukunda akanya twari dufise mu kiganiro muri sanga ndabona karangi ndabashimiye cyane gose telefone zagoranye ka mwari musabanga menshi ariko mwigoye ndabashimiye namwe mushye nta hesho vino mu gwengezo mwagize urugendo mutari mwiteze maze muteba mu kiganiro ariko mwihanganye murateba murashika mushye nta Gerard Hakizimana twabibasavye dutevye ariko mwashoboye namwe kwihangana muraza mu kiganiro ndabashimiye cyane gose ndashimiye kandi n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose batya kamo bakishiriza ibyiyumviro n'ibibazo murakoze turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye kiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Anyway.